Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni isaha 11 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwamutse neza. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic, ntago ari saa 11 ahubwo ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Ikaze mu makuru yacu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sena yahinduye umushinga w'itegeko ry'itora ryari ryateje imyigaragambyo yaguyemo abantu bagera kuri 42. Abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila bavuga ko umushinga w'ikubitiro wari wemejwe n'icyumba cy'abadepite wemereraga Kabila kuguma ku butegetsi indi myaka ugasubika amatora kugeza igihe ibarura ry'abaturage rirangiye. Umushinga wa Sena wagaragajwe kuri uyu wa gatanu ukuramo ibyuko ibarura ryabanza gukorwa, kandi ukavuga ko ibijyanye no guhindura iliste y'abatora bigomba gukorwa hakurikijwe igihe ntarengwa giteganywa n'itegeko nshinga. Ubu abagize inteko ishinga amategeko bazagerageza guhuza imishinga yombi mbere yuko inyandiko ya nyuma yemezwa mu cyumweru gitaha. Imyigaragambyo yo kurwanya uwo mushinga w'itegeko yatangiye kuwa mbere i Kinshasa, yakuye no mu mujyi wa Goma, Bukavu ndetse no mu yindi mijyi. Umuryango wita ku burenganzira bwa muntu wavuze ko abantu 42 biciwe muri iyo myigaragambyo. Umuvugizi wa guverinoma Lambert Mende we avuga ko abishwe ari 12 barimo n'umupolisi. Manda ya Perezida Kabila iteganyijwe kurangira umwaka utaha. Itegeko nshinga kandi rimubuza kongera kwiyamamariza indi manda ya gatatu kuko yatsinze amatora ya 2006 na 2011. Igihe ntarengwa abarwanyi ba Leta Islamiki bari bahaye Ubuyapani ngo butange ingurane y'amadolari miliyoni 200 kugira ngo irekure abagabo b'Abayapani babiri cyaraye kirenze. Kugeza ubu nta wamenya uko byagendekeye abo Bayapani babiri. Ejo umubyeyi w'umwe muri abo Bayapani bagizwe ingwate yari yasabye guverinoma y'Ubuyapani gutanga ayo madolari kugira ngo umwana we aticwa. Amasaha make mbere y'uko igihe ntarengwa kigera, uwitwa Junko Ishido, nyina wa Kenji Koto, yavuze ko umuhungu we ari inshuti ya Islam wafashije abana mu turere tuberamo intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuyapani Fumio Kishida yavuze ko Ubuyapani bukora ibishoboka byose kugira ngo izo ngwate zirekurwe, ariko ko butazakora ibyo abakoresha iterabwoba basaba. Ubuyapani bwasezeranije inkunga y'amadolari miliyoni 200 mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu ryugarije, ariko Ubuyapani ntiburi mu mubare w'ibihugu biri mu rugaga rurwanya imitwe y'intagondwa muri Siriya na Iraq. Muri Yemen, abaturage bakomeje kuba mu kangaratete kuva aho Perezida w'igihugu yeguye ku mirimo ye kuri uyu wa gatanu. Inteko ishinga amategeko yabiteganya kuzemeza ku cyumweru niba yemeye ubwegure bwa Perezida Abdi Rabud Mansur Hadi. Perezida Hadi, Minisitiri w'Intebe Khalid Baha na guverinoma ye beguye kuri uyu wa kane. Ni iminsi inyuma y'uko abarwanyi b'Abahuthi bari bamaze bagose inyubako za guverinoma z'ingirakamaro mu murwa mukuru. Basabaga ko umushinga w'itegeko nshinga uhindurwa. Intumwa ya ONU muri Yemen, Jamal Ben Omar, yavuze ko ibibazo bya politiki bya Yemen bishobora gukemurwa gusa ari imitwe ishyamiranye yubahiriza amasezerano yumvikanyeho mbere. Ayo masezerano ateganya ko habaho gusangira ubutegetsi n'imirwano igahagarara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yarayatangaje ko Amerika ihangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke muri Yemen. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kandi ko abakozi ba ambasade yayo mu murwa mukuru Sana bagabanywa, ariko itazafunga ibyo biro. Guverinoma ya Yemen ifatanye cyane na Amerika mu kurwanya Al-Qaeda muri ako karere k'Abarabu. Inyeshyamba z'Abahuthi zirwanya uwo mutwe wa Al-Qaeda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuyobozi mukuru w'inyeshyamba zirwanya Leta ya Ukraine mu burasirazuba bw'icyo gihugu yatangaje ko nta bindi biganiro azongera kugirana na guverinoma. Alexander Zakarchenko yahise anatangaza ko ingabo ayoboye zigiye kugaba ibitero ku basirikare ba Leta ngo kugeza bageze ku mupaka w'akarere ka Donetsk. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru ry'Uburusiya, Zakarchenko yavuze ko nta kamaro abona mu gukomeza ibiganiro na Leta.
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika I Washington DC ubu naho numwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira ikiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi
kira
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 kira ni ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro vy'iki cy'America ukwivura udafatiye ku bipimo by'abaganga kuratuma dukoresha imiti itajanye n'ingwara tugwaye ishira hamwe impuza makungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ukwivura kwiza kwisunga imiti igenewe ico gikogwa kandi itanga icizero cuko ishobora gufasha mu gihe ikoreshejwe uko bitegerejwe abahinga mu by'ubuvuzi bamenyesha ko ukwivura kutarekuriwe abantu ku ngwara zose ikigo cy'abafaransa AFSPC citaho imiti ikoreshwa mu buvuzi kimenyesha ko kufatira kubimenyetso vya mbere by'ububabare buturutse ku ngwara ya gahiri ibicurane agasate ukubabara umugongo ukuribwa mu mushishito hamwe no munda gusa ukutihanganira ukwama batonze imirongo ku mavuriro nimwe mu mvo ituma abantu bivurira muhira uko ibintu bimeze byunyugwa n'inkuru baronkera mu ngurukana bumenyi mu kugena umuntu afatwa ibimenyetso hamwe n'imiti y'ingwara kubwa IRD ikigo cha Kamerune gikora ubushakashatsi mu by'iterambere ico twomenya nuko ubuvuzi bw'imiti kama bukunze gutegura imiti atarugero ruzwi icigwa cakoze na kaminuza y'UN mu gihugu cy'Ubufaransa cerekana ko ibice 80% by'abanyafrika bakiyikoresha muri ubwo buryo Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no kwivura kudafatiye ku bipimo by'abaganga kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyu kira Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati ni zihe mpungenge zo kwivuza imiti tutandikiwe n'abaganga mu gihe tugwaye ngizi nyishuba muha
hari gihuta gukorera
cyo wari zini ngwara nyotogwaye kubera unyoye imiti tari
yashaka kudakufugura imiti wasanguza imiti dakora
Nituba tuzi kwifise garanti yo miti baguhaye cangwe imiti baguhare gusanga ikomereye nabi
nuko ashobora ko imiti tajanye n'ingwara n'abangwaye asanga nta kinyunguyemo nta kikubuye ko bashobora gufata urugero rurenze ku miti wari gufata iyuja kwa muganga bakakwandikira
ushobora kumenya ukuntu ufata umuti kubera utaba wabibwiwe na muganga
kya miti yo ku ruhande wayihotsa ukajya kwa muganga kugira ngo abanze bagupime babone ko guhimiye
iyo miti iyo uri kurayifata hari giye uyifata idahwanye n'ingwara yiwawe kandi niyo ngwara warugwaye ntikire ngo igende
Abari basanganywe amagara meza n'imiburiburi nibo barekuriwe kwivura imvo nuko nk'abagwaye ingwara zidakira abamaze gihe kirekire ku miti canke abagore bonsa byo bagirira ingaruka mbi mu gihe batobanza kwisuzumisha tumenyeshe ko kizira gukoresha imiti tutandikiwe n'abaganga ikiringo kirenze iminsi 5 inyungu nuko muri ico gihe abaganga boheza bakerekana neza ico tugwaye n'imiti ijanye n'ingwara yacu kugikigo ENC cyo muri Tunisia ukwivura ingwara itariyo gutegwa no kutamenya neza icayiteye no kudatahura ibimenyetso byayo. Ingaruka nuko imiti dufata ishobora kutuvyurira izindi ngwara kugitohoza jya Afipa ikigo gikora ubushakashatsi mu by'imiti no kwivura neza cyo mu Bufaransa. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwivura kudafatiye ku bipimo by'abaganga, tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Joseline, ijambo ni gwawe.
Urakoze Alain Yves ku mijambo. Kumaze mwamwe atandaza imiti abantu babisanya ku mirongo kuri imiti itandukanye. Ahandi ni kuri farmasi Sarama hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abaguzi imiti berekana urupapuro ruri ku miti bandikiwe na muganga bongera babaza ibiciro byayo. Abagwayi ba malaria n'ibicurane basaba ku bwinshi igabanye ubushuhe cyo kimwe no kumeneka umutwe. Ukudategera ingaruka zo kwivura niko gutuma bamwe mu bagwayi bafata imiti batabanje kwivuza kwa muganga. Jean Mawe n'Imana twasanze kuri farumasi Sarama abona ko atakibi kirimo. Inkuru dukura mu bagwayi bo kwa muganga zimenyesha ko ukwikora ku miti yasigaye mu nzu ariko gutuma batitura muganga hakiri kare. Mariam Ndarishikije yazanye umwana wiwe ku ivuriro ryo mu Kamenge amaze iminsi itatu amuha umuti w'ibicurane. Ugusabikanya imiti mu kibano nako nyene gutuma abagwayi banywa imiti batipimishije. Twumvirize Anita Simora umwe mu bakenyezi twaganiriye mu Kamenge.
Ukuru rero nawe yafashwe nkuko butoyi yarafashwe. Nanjye navuga reka rero ko iyi parastamoro yasigaye kuyabukuru. Reka ndamuha tunini tubiri nawe.
Ukwisuzuma indwara batarinze kuja kwa muganga gutuma abagwayi bagura imiti batandikiwe. Ingaruka nuko bafatiye ihushanye n'indwara bagwaye ku bwa muganga Albert Bigirimana arongoye ivuriro ryo mu Kamenge. Ugufatira ku bimenyetso bigaragara byonyene ni ntandara yuko abagwayi bataronswe imiti kwiye. Imiti y'ibicurane Ismail Bigirimana wo mu Kinama yari yaguze imbere yuko yipimisha naciye amufashije kuko yasanze na malaria yirimwo. Ukudasaba impanuro zikwiye mu gihe bagura imiti gukwegera abagwayi kutaronka imiti bavura neza. Uko niko vyagendeye Gamariel Kabasa wo mu Kamenge kuko atari yatomoye ko asanzwe agendana umugera wa sida. Tumenyeshe ko no kwitiranya ibimenyetso by'indwara abagwayi bagwaye gutuma bativura neza. Muganga Albert Bigirimana arongoye ivuriro ryo mu Kamenge niwe abisigura.
Babasanzwe bazi nk'imiti bakoresheje muri kahise indwara zigomba gusa nizo babonye bagwaye bakaca biyumvira yuko baguze imiti nk'iyo bishobora kugira akamaro.
Ukudashikira indwara kw'imiti gutegwa no kwisungana ntajyo urugere rw'iyo twakoresheje muri kahise. Uko biri kose ubabare bw'indwara ntibwamabuza co kimwe byongeye n'urugero rw'umuti rurahinduka ku bwa muganga Albert Bigirimana arongoye ivuriro ryo mu Kamenge. Ugufata imiti yataye igihe bifise uruhara mu kudindiza indwara. Ku bwa Pamphile Bukuru ajeje igisata co kwigisha no kujijura abanyagihugu munyifata zo kugira amagara meza abagwayi bo kwiyubarana uguhita ubandaniriza ku miti wahorako gutuma indwara itigerikira. Twumvirize Serge Harindogo umuhinga yanonosoye iby'imiti.
Araho usanga ufashe imiti wafashe mbere mugabo iyo virizi itakivugwa n'uwo muti ugacere ubananye ufata iyo miti ugasanga ntacu bikumariye.
Naho imiti mwimwe isaba kubanza kwerekana urupapuro rwa muganga abadandaza b'imiti ntibama babikurikije. Imvo nibura gintonde ziyo bafatirako byongeye banyinamazu adandaza imiti bakoresha batabifitiye ubumenyi ku bwa Serge Harindogo umuganga yanonosoye iby'imiti. Inkuru dukura mu banyagihugu wo mu Kamenge zimenyesha ko urudandazo rw'imiti ya magendu rucibonekeza. Ikibabaje nuko abagwayi babandanya bayigura ku bwa Albert Bigirimana umuganga arongoye ivuriro ryo mu Kamenge. Igisata kijejo kwigisha no kujijura abanyagihugu kunyifata z'amagara meza kirabasabana ntajyo kwitura muganga mu gihe cyose bumva bagwaye. Naho biri uko igenzura ry'abadakurikiza amategeko mu badandaza b'imiti ntirikurikira ku rugero rumwe ku bwa muganga Serge Harindogo. Abagwayi ubwabo bo kwitwararikwa kwama basuzuma igihe umuntu ushigaje gukora imbere y'uko bawufata. Ariko rero n'abadandaza bayo bo kwibutsa abagwayi uko babyifatamwo. Tumvirize Clavendi kuri yo umunyagihugu wo Mukamenge.
Kubera kuri farmasi baraguha imiti ntibajwa no kubwira n'ukuntu uyifata. Cyane nawe kubwira nyahubwira bati byategeza kuyifatana cyerekeye nk'ibifungurwa kuko imiti nishobora gukora yonyene.
Itegeko gihaniza abadandaza b'imiti kuyitanga batabonye urupapuro rwa muganga ririko rirahinyanyurwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo tubimenyeshwa na Pamphile Bukuru ajeje ugisata cyo kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato y'amagara meza.
Amasekeza akangurira abantu kudakoresha imiti itajanye n'ibipimo bya muganga ni nkenegwa. Ibikorwa nk'ivyo byaragabanuye abayikoresha mu bice 16 kwijana muri Benin kubw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gico gihugu. Uguteza imbere igisata c'abavuza imiti kama kotuma ikoreshwa neza. Amatohoza ya kaminuza y'UN mu Bufaransa yemeza ko urugero rw'imiti itari mike umugwa yafata rwahavuye rumenyekana. Ukwivurira abana vyo kwitonderwa kuko imibiri yabo ibidafise inkomezi zikwiye zo kwigwanira. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwivura kudafatiye ku bipimo by'abaganga, tega matwi ikiyago twagiriranye n'ujeje gisata cyo kwigisha no kujijura abanyagihugu mu ntumbero y'inyifato zijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Pamphile Bukuru aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Pamphile Bukuru ndabaramukije. Hariho abatari bake bavuga ati turi tura muganga mu gihe turwaye bakatwandikira imiti. None hari amahimiriza ariho yo kugira ati birabujije gufata umuti utabanje kwandikirwa na muganga.
Muradi ko burya umuti burya n'uburozi. Arico gituma mu mahimiriza tugira tubwira abantu yuko bovabanura n'izi ngendo ubwa mbere zo gusangira imiti. Mu gihe cyose amagara bakitse bitura muganga akabaha umuti baronse uwo muti bakawunywa nkuko muganga yabategetse.
None ni iki kiboneka kiko kirakogwa kugira ngo kumbure mugwanye uko kutanga imiti kwabayidandaza batabanje kubona urupapuro rw'umuganga?
Hariho igisata kijerwe kugenzura imiti ngaha mu bushikiranganji kugira ngo kirabe yuko imiti iri kiratangwa ari imiti ngirakamaro.
Ntibasanze haragahaze bica bigenda gute
cyane cyane imiti itisunga amategeko mu igurishwa ryayo?
Bamwe harabugarirwa, harabandi bayifata mugabo urabizi utambana na mukeba ntakubita urugohe. Haraho usanga tutarashika aho dushaka, ariko rujya rwego nababwiye bajejwe kudandaza iyo miti y'abafarmasiye nabone barabikurikirana kuko nabo bariko babatubera umwuga, nabone turafashanya muri ico gikorwa.
Pamphile Bukuru ujeje igisata cyo kwigisha no kujijura abanyagihugu ngo bagire inyifatizanye n'amagara meza. Ndabakenguruki.
Nani ndabakenguruki.
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga mu gihe dukitswe n'amagara kumugwi amabano. Kibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwivura kudafatiye ku bipimo by'abaganga. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uyu nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura. ari nk'igihe ushobora gufatwa na malaria ugasanga hari umuntu w'umugenzi afise nk'ino kagendo kare musaba
sumuganga wagiye kuyimuha kuko wabonye ayisigaranye kuko ubwamere iyo miti uzi yayibitse gute canke iyo miti bereye umubiri wawe
mbaza ndakwishura
mubo umeza mutanye ushushe hamaje no kuri farumasi agwanwe n'ibyo mutwe
kufata imiti uko ubabaye wumvise agasonga ugafata paracetamol canke wa muti bita brufene si byiza na gatoya kuko uwo mutwe canke ubwo bushuhe burafise igituma canke niyo miti mu misi iri imbere atacikimaze ku mubiri wawe
mbaza ndakwishura
urashobora kuba wumva nyene urwaye imico gihe cyo genda kuri farumasi kabwi ati meze kunuko urose imiti ntaba bakuvuye abanye
bonana na muganga birafise akamaro gakomeye cyane kuko ubu muganga muraze mukayaga ku bintu bitandukanye kubyerekeye amagara yawe agaheza akamenya ibikunda kugusinzikaza mbere agashobora no kumenya umuti naka udashobora gufata kuko umeze uko onye
mbaza ndakwishura
ubwa mbere waragwaye nubwa kabiri wange kugwara ugasanga ibimenyetso ufise ni vya bindi nyene
umuntu urashobora kufata kuko muganga yari yakwandikiye ubwa mbere ariko ashobora gusanga we abiravye yo kwandikira undi muti ufise inguvu kuruta kuko abonye ati inyuma y'indwi imwe inyuma y'indwi zibiri urasiye kusinzikara canke nta mitende waronse imereye
Rugamba rwa makinka yanje
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo biba
Kwari kizindi ngwara zivuze urucanco rwa gripe na malaria gogo nirujoye kuboneka
urucanco rwa gripe mu bihugu biteye imbere ruriho gushuku nirashika hano mu gihugu c'i Burundi urucanco rwa malaria gushuku nirurarutora kuko imigera itera ya malaria ubwa mbere simwe
mbaza ndakwishura
nkubu mwiyeraga ibigori abantu beshi ariho bakunda kugwara amagripe ziba bitumwa nuko baba bari ibigori
ahubwo biva na kije gihe nyene aho baba ariko barimbura ibigori baramaze kubona yuko amababi y'ibigori aba ariko inkungugu hama abantu bagatumukirwa canke ry'amishatsi y'ibigori ikarakira aha mugasanga umuntu n'ingobana nigoga arafashwe niyo ngwara ya gripe
mbaza ndakwishura
iyo muganga ampaye imiti habegwa ukuntu ndayifata kandi wewe yabimbariye ikintu no cankorana igiki
birasabwa kwihutira gusubira kumuraba kugira abigusobanurire canke hajya nyene waguzi iyo miti urashobora kugenda utwaye kiya gipapuro canitse ko imiti bakagusobanurira nabo nyene
mbaza ndakwishura
ko tubona gripe ubu yabaye nyinshi cyane ntibishoboka yuko umuntu iyo yikira tayivujije
hari umuntu ashobora kwigwara hama agashobora kumara imisi ayigwanya mu wundi buryo akinonora imitsi akanwa ibyayi bishushe birimo tangawizi ubuki n'indimu hama akaruhuka akabona aratuye mitende n'abandaho naho byo byose abikora ashishikara asinzikara cyane gose ni kuvuga yuko ngaho onye wa mubiri wiwe utashoye kwigwanira bikwiri bisabwa yuko afata imiti kugira aronke mitende umuntu wenye naraheza akabona yuko bibereye ko yitura umuganga n'irugana n'ingoma
Ikiganiro nikira cije rya America n'ubunyane muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka gwa mutuye tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
gihe umuntu yoba yagiye kwipimisha malaria bakayibura kipimisha tifoide nayo ne bakayibura nibihe yoca koresha kugira yivuze
mbega iyo malaria canke iyo tifoide ni muganga yagutumye canke ni wowe nyene wayitumye kuko burya umuganga arinza kwandikira ibipimo byo gukoresha baraheza bakaguha inyishu byashobora kuba bibereye yuko agutuma ibindi bipimo birutiriza ivyo canke wowe nyene agahitamo akakwandikira imiti agaheza karaba ko inyuma y'imisi ibiri itatu watuye mitende
mbaza ndakwishura
mbega umuntu yokora iki mu gihe anyoye imiti yose bamuhaye kwa muganga ariko ntakire
nta kindi yokora atari gusubira kwa muganga kuraba wa muganga yamwandikiye imiti kugira mwiganire ukuntu byifashe mu mubiri wiwe umuganga araheza akamenya ukuntu yifata mu kugira ashobore guhamagara amezi umurwayi wiwe
mbaza ndakwishura
nk'abajya abantu bagwaye nk'ingwara ya gripe baca bafata kayoga k'insongo kuba bari mu muco cyangwa ari bubeshi
inzoga iri mu bintu bisindikaza umubiri wacu hama akaca ahurirana nuko gripe iba yamusindikaje akongereza ko inzoga umva yuko atanyishu abatoye
mbaza ndakwishura
ko hari abantu bahura bashira indimu mu mazuru kugira ngo bice bimara igripe bari bafise
urya mu mazuru yacu urengahanye hariho ibindi bihimba by'umubiri bishobora kononwa najya amazi y'indimu kuko ari amazi akaze kandi arimo acide rero tuzi twese yuko indimu yagenewe ko umuntu ayinywa rero uyicishije mu mazuru ntawuzi ingaruka bishobora kugira mu magara yawe cyane cyane umuntu azi ukuntu indimu ikozwe
Mbaza ndakwishura
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayo gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati yemwe nshuti zanje nkunda kumugwi amabano Duhi jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza ko hoba hariho umuti w'imene n'izina ryawo kuko ngo bimurembeje muganga Anita Munyana duhera inyishu ya munywanyi
Ichuambe chugukura nukwiru kila kwa muganga aga suzuma ibyo bimeme byabo uko bimeze aho biri eka naho bigurira nihe niheza kamenya imiti ibereye kukwandikira hambavu y'ivyo kwitwareka kugira inyifato ibereye no kuvuga kwambara ibirato vyuguruye rimwe na rimwe kwambara ishisheti rimwe ku munsi ukitwareka kwambara ibirato bitarekura ubushuhe bijya bari ibirato bibishobora gusindikaza bituma ugwara ingwara y'ibimeme
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti utaye isemu yibagira icamwirukana
bikubwiye iki
Roma ni kujya umuntu aca nko mu bintu bigoye iyo byaheze agaca yibagira
Bikubwiye iki
Ni nkaho kuboba wahora uri musuma bakaza baguha igiti bokongera bakakuboha hanyuma ukitakambira ukavuga ati Jesse nzosubira ejo haciye kabiri bakaza babona wasubiriye kuyiba bacase bakagutera ikamba kandi n'inkoni nyinshi nyinshi
Bikubwiye iki
Ni nko mu gihe umuragira ingorane iyo ngorane ikamugeza kure mu nyuma iyo ngorane ikahava Hama munyuma rero akibagira ngari ngorane yaje ababibonye aturiya muntu mwabonye byamushiki atari kuraba n'ubu bigira bisubire kumushikira kandi yarabibonye ngene bibgena
Arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Josephine Nduwayo na Diane Ndonse bafashije gutorora kanyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mw'ijambo rimwe @gmail.com Chame mutwa kure kuri 71 228 632 chame kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe ala if irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza dususuruke Sebahungu Pierre Celestin arasusurutsa Antoinette, Nicolas, Ganza, Tom, Lionel, Bella na copain abasabiye indirimbo gushimira ya runyurana.
Nene, Valerie, nawe reki. Nibondo byange, ni numurage twasigiwe n'abakurambere bacu. Ikize cyose muzagirirwa musakizirikane kandi mu gishimo. Ni mu bikora gutyo bizabafasha mu buzima.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Mutwandikire tuzabatumikira rwose.
Richesse naturelle, pour compter biwe à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles, pour compter biwe à nos avancements. Ouvrons tout bien les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons paix au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. L'esprit des gosses, mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bien fait, formons là sur les passés. C'est de nous mener que des pas notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Sonnons nos populations, tous les projets de construction. Dites au continent Afrique à Chida.
Africa, Chita, no, 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 no,
Muteza amatwi ikiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika. Mutiganda Daniel arasusurutsa Ndabananiye David, Kamanayo Justin, Karini Jabo Alex, Bayijahe Jean de Dieu, Nyandwi Samuel, Nsanzimana Jean Bosco na Masengesho Eric bose biganye muri TTC Bicumbi. Ngo ntibagiwe kandi na mushikiwe mukuru Cecile abatuye indirimbo Wabigenzute ya Semivumbi Daniel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Denis Vumbi kandi ngo mwese umwaka mushya muhire.
Uramutsumenye kumunsi urupfu rwawarejo wabigenzutira ijoro wadekira mu mahoro cyangwa warira mazuga hogoru karebu kabonu kibuka kwibyisugiye gusiga byose ari byiza ese wakora iki mu gihe gisigaye umva nge wicyo nakora nawabarira. Kumusi urupfu rwawarejo wabigenza ute nshuti yanjye se warya ibyawe byose ntibishoboka kugenda ibyisu bimaze byose hoya kuko iwabo wa twese nawe uherekeza yundi bamwe baharanira kutagira icyo basigaza ukagira ngo aho hantu bagiye hari icyo bazabimazayo ujye wakoreye ubuzima bwose ntiwabimara umusu Vanje wicho nakora kugira neza mu misi ya nyuma y'ubuzima ahubwo umve ko uyu munsi ushobora kuba nyuma kuri wowe kosora ibitameze neza kosora ibikocamye byose niyo njyewe nakora
turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com na adresse yanyu mwandike tuzabatumikira maze mwisuhurize abo mukunda.
Records.
yatangiye ati mbafite ijambo uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu aramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story turagotwa muri ghetto hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimufashe turebe viye turebe na mere namwe murayoka urabona ko turi ku myako mumudusige nimuduteza abantu mumudusige nimuduteza abantu nana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa twifata ku munwa twifata ku munwa na wati bintu ni danje nana wa mama bintu ni danje Saza yaratero yatumva ngusubize Sinzi nibi byumvuza ari kinyarwanda Agahugu katagira umuco karacika none se ko ntamenye icyo ushaka Kumisango urumva ko kuyu muryango waguha umugeni kuyoka kumyako ibyo ngibyo ni ibiki ngwabajama umubebi reka nje nashobewe Mbanoga nyiringa borwesa mihigu wa mainga Muwe musubi iwanyu muzaze muvuga ibyo twumva
Nidanje
Nidanje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa
Twarumiwe yo
Twifata ku munwa
Twarumiwe yo
Twifata ku munwa Na wati bintu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama Bintu nidanje
Sore na nona subira ni jambo Ataba viye turabazi mura badanje Twe twari agati gito muri igemu Tukiva ku maciki Dukora ku bukaro Tugira swaga Dupofa ku mwana None dukujeho Ngo tujye mu kavumo Nizanduru
Turaraburije
Tumizange muze dutegite Maniga yange muze turyerege
Nidanje
Nidanje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa
Twarumiwe yo
Twifata ku munwa
Twarumiwe yo
Twifata ku munwa Na wati bintu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama Bintu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama Nidanje
Baganizi Elfaz uri mu gihugu cya Kenya arasusurutsa abanyaruhengeri cyane cyane abo mu mudugudu wa Nyabizi ya gatatu bose maze ati mubampere indirimbo ya byumvuhore yitwa Fagitire
Abandi baragenda maze wowe ugasiga Abandi barahomba nyamara wowe wunguka Ibyago bigatera wowe ukinzwe ukuboko Iyo mana yawe gukunda bigeza ukarenga ugacumura ukibwira kwitabona yeah. Ubonye fagitire yayo yeah. Iriho sinyatire yayo ndetse iriho na kashe yayo njenge mbira se mugenzi wamenye uyirihe aho harimo fagitire aho harimo fagitire ndibariza mirenge utunze nka saro
uba tutugorofa iguriru tumodo awaji akagera yo awashatsa kahitara uwo muhinzi rero ukugaburi wirirwa kugokera agasaru rufungura ibyo guhinga birete akishyuza abavunikira kabatinyira fagitire iyo kashe y'umworozi cenge mbira semirenge wamenye uyiherahe aho arimo fagitire aho arimo fagitire cyose nawe mutegetsi wizuka minuzi ushatsa ukamubona ugushatsa akakubura ukamamari rwanda ni mahanga ukagerayo aho uribuka mwarimu waguha ibyo byose kaminuza uyirangije utikokonza ubwenge ukajya urero ukidoga shenge uwo mwarimu ukesha byose disi ubonye fagitire ye mbwira mbwira se muyobozi wayishyura izihe ngingo aho arimo fagitire aho arimo fagitire ejo bundi warafashwe urerembe urutuza abaturanyi bawe bakugeza ku bitaro uhasanga umuhanga agusubiza umwuka nkuriya muganga ubona angana nandese ko nyamunsi adatugirwa akarenga kamwambura ubonye rudonanse yehe shenge ayihinduye fagitire disi kayijomba gurudushinge mbwira mbwira se murwayi wakura efarumasi aho arimo fagitire aho arimo fagitire bariya ababyeyi bariya bakamba bakurera kubarushya nyamara baragukuza bakuvana ku kwezi none umaze imyaka abo banyogosenye abo banyoko wanyu bakoreye urukundo bakoreraga imahana humura ntibabirota shenge ngo bakwishyuze ibere wonse isi ngo bakwishyuze rwa rukundo ariko se bibaye wakwishyuriye nkunga aho arimo fagitire aho arimo fagitire wirirwa uparangana ugacyura utwubonye bwakira ugataha ugakinga ugakomeza wabona bukeye utamahoro ndayafite bariya baturanyi bariya bapolisi baguhaye ayo mahoro bagusaba kuyabaha uriya mugaba w'ingabo shenge agukoreye fagitire mba iriho sinya y'abayobozi iriho kashe y'abayoborwa mbwira mbwira se mugenzi wamenye uyiriki aho arimo fagitire 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 aho arimo fagitire
Ijwi rya Amerika nshuti zacu ikigano dususurike cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza mbasigiye fagitire nimero ya kabiri, twari tumaze kumva fagitire nimero ya mbere, nayo fagitire ro nimero ya kabiri ni ya Byumvuhore Jean Baptiste. Maze rero mugire w'ikindi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
Azizuri ipagi,
wakangu ya moko
we. Azizuri ipagi,
ndoru isepere